Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mirewe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa kane tariki 17 ukwezi kumunani mwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Unikije. Nuko rero mubimenyereye uno mwanya w'ikiganiro muri sanga ibiganiro bihuza abarundi birongowe na bunganirizi Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania hamwe na Yoweri Museveni perezida w'igihugu cya Uganda. Gushika ubu irarindiriwe umwunganirizi Benjamin Mkapa mu kwezi kwa kane yari yatangaje ko izo biganiro bizaba bimaze gusozerwa imbere y'impera z'ukwezi kwa gatandatu. Ukwezi kwa gatandatu kwaraje kuragenda mu nyuma ibiro by'umwunganirizi bihava bitangaza ko izo biganiro bizosubira gutumwa ko mu ntango z'ukwezi kw'indwi canke mu mpera z'ukwezi kw'indwi. Gushika ubu ivyo biganiro ntibiratumwa ko naho hari hatangajwe amakuru avuga ko atagisivya ivyo biganiro vyari kuba mu ntango zo kwezi kumunani, kandi naho amakungu aguma terakamu gasaba ko ivyo biganiro vyoba mu maguru masha. Amakuru atangajwe mu kanya n'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Bujumbura Eloge Wirikaneza avuga ko intumwa z'umwunganizi Benjamin Mkapa ziri i Bujumbura mu Burundi kuva ku igenekezo rya 14 gushika ku igenekezo rya 19 zo kwezi kumunani. Uyu munsi rero twatumye abashinga ntahi bakurikiranye hafi politike y'u Burundi. Turi kumwe na Vital Bambanze yahoze ari umushinguza amateka akaba muri iki gihe ari umukuru w'ishyirahamwe ry'abatwa UNIPROBA, ni ukuvuga UNISONU pour la promotion des batwa. Mwiriwe neza mushinga ntahi Vital Bambanze.
Ndabahaye mwiriwe mwundikije.
Murakabe.
Ego just need to go.
Turi kumwe kandi na Ildefonse Rugema umurundi haba mu gihugu cy'Ubwongereza nawe nyene akaba akurikirana politiki y'u Burundi akayikurikirana na hafi. Mwiriwe neza mushikana na Ildefonse Rugema.
Mwiriwe mushikana Nkunikije.
Aho mu Bwongereza murakomeye?
Ego turashimira Imana tumeze neza.
Ni byiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na Inosambano umuhinga yanonosoye ibibazo bya politiki. Mwiriwe neza Dr. Inosambano.
Amahoro.
Muraho makomeye?
Ego turahenda henda.
Iyo rusere byifashe neza?
Aza turakwere.
Ego reka dutangurire kuri wewe mushya nta bitare bamanze. Ikintu mwibaza cyo bagituma iyo vye muhuza bidatuma ko biganira ku magenekezo biba byatangaje niki?
Kandi ndero je novuga ko birababaje kubona ibiganiro bitariko birabandanya neza kugira ngo turabeko amatasi canke indyane tumaze tubona ko zihagarara. Je novuga ko ahanini ya ingorane zifatira ku mpande zibiri. Uruhande rwa mbere novuga kubijanye bwamenambereho n'abateza kujya mu biganiro, kuko uri kurakurikirana hirya no hino kumviriza abacanyi bariya asanga umwe wese avuga ati jewe sinshobora kuganira n'uyu bivanye n'ibi canke biriya. Aho ni ku ruhande rumwe, abandi nabo bakavuga bati twebwe natwe dushaka ibiganiro bitarimwo ibi canke biriya. Aho rero ni ku mpande zibiri tuvuga nk'ababaserukira leta y'u Burundi canke no ku ruhande rw'abajya tuvuga ko nabo bahunze canke uruhande tuva ko ruri kumwe na leta. Iyo ni intambwe ya mbere. Urundi ruhande nabwo nibaza ko kwijanye n'uburyo ko kumbure umufasha mu biganiro yoba kumbure ataronka bukwiye kugira ngo atumire abashanyi bariya bivanye n'ibyo amakungu kumbure basaba bati mbega ko aba bamwizi impande zishamiranye batumvikana neza ko fasha kuza gute.
Kubwanyu rero kubwanyu rero mushana bitari bambanze ahanini amakosa muyashira ku banyapolitike b'Abarundi?
Yewe je novuga ko impande ziri mu matati je novuga ko hariho ukudadika ku mpande zose, aho umwe wese atabanza kuraba inyungu z'Abarundi benshi. Kuko ibiganiro nimba abantu bashobora kuvuga ati tuganire ni uko hariho icyabitumye nga mu Burundi ari amatasi, kandi ahanini yamitraze kuva amatora ariko araba havumye haba ingorane mbere wanashaka hatanguye imbere y'amatora ngo bavuga bati ikiringo nicemewe abandi kiremewe bakagushimye wanashaka kubyagirira bamwe kizo shingiye ushikaho rero haduka bamwe bamwe bavuga bati sevgili mi tujemera tukabona ibyo byatumye tuba turi muri izi njyana rero tuva ko ingande zose z'abarundi ziko ziradadika ariko bariko baradadikira ku barundi bato bato usanga iyo matata ari karaba kuko bavuga ngo aho inzu tuzirwaniye ntizatsinze wahasigara tuva rero nk'abarundi bato bato niwe usanga izo ngaruka turi kubwira abaho ari nacyo gituma uwo ari we wese nk'abarundi bakunda abarundi ku bose niwe wese tuba turakunda abanyagihugu cyangwa abenegihugu ni ukumva ko yobona ko ineza yatwese abarundi ko yumva mu nk'uko ibyana tuba zihagaze ibiganiro rero akaba ari umuti wa mbere wotuma ikinyana zihagarara
reka nicyo kibazo tukibaze mushyirantahe reka tukibaze icyo kibazo tukibaze mushyirantahe Defense Rwema ku bwanyu namwe Defense Rwema ikintu mwibaza cyo bagituma ibiro by'umuhuza bidatuma ko ibiganiro ku magenekezo byatangaje n'iki
ego me murakoze kumva ijambo nibaza yuko ibi bintu ibiganiro bisa n'ibitumaze iminsi tubikora ariko rero murabona namwe nyene yuko atantambwe na ntoya ibaho ibiganiro hari igihe bisa n'ibitanguye mugabo hagaca mu kibibuza ikintu cyangwa kiriya ibi rero ibintu tumaze kubona nuko nk'uko mushingantahe yajeje kuvuga abanyagihugu burya nta ngorane bafitaniye urabye ibiganiro n'ibiganiro bihuza abanyepolitike ama abanyepolitike abasigaye kuraba nabo yuko by'ukuri bagomba kuganira kugira abanyagihugu baronka amahoro barime bimbure abataye igihugu batahe ibintu be n'ibyo mugabo rero ikintu giteye amakenga nuko abanyepolitike bacu b'abarundi bidatomoye neza yuko baganira kugira ku nyungu zabo kugira igihugu byo bashaka hanyuma muri ico gihe ego data naho bokumvikana byohagahengwe kamahoro abarundi bose mugabo rero twebwe twibaza yuko ibiganiro byari bikwiye kuba kugira abarundi turonka amahoro arama
muri ko muvuga mushyirantahe Defense Rugema muri ko muvuga ko mu biganiro bajamwo abarundi banyapolitike bashyira imbere inyungu zabo
urumva n'ukuri twebwe ni nka byo tubona barashobora kuba harimwo bamwe bavugira abanyagihugu by'ukuri mugabo rero igitangaje namwe murabibona ni urabona hari uruhande rumwe bavuga ngo amahoro mu Burundi amahoro ariho urumva babona yuko umenga ibyo biganiro si byo kwihutirwa cyane ugatusanga n'abandi nabo bavuga ati ahubwo nyabuna ni muze twicarane tugirane ibiganiro tuvugane ukuri kandi ibyo biganiro murazi ko ari iby'abarundi bose ibyo zo kuvuga ngo gucagura uwo muganira canke mugakumirana muri ibyo biganiro ibyo navyo nyene nibyo biteye ingorane mu gihugu nibyo bitumye abanyagihugu baguma mu magogwa baguma mu buhungiro ibyo ni ibintu biteye isoni nibaza yuko abarundi iyo mvuze abarundi biranagoye gusigura kuko iyo tuvuze abarundi ingirano n'abanyepolitike bitwa ko baserukira abarundi bo kurekana by'ukuri ko baserukira abarundi kugira bumvikane abanyagihugu baronka amahoro mugabo rero ikintu jenga nsubiramo nibaza yuko izo mpande zose z'abaganira ikintu tubona kugira n'ukuri abanyagihugu tubone iyo turiko turaja tubone yuko hariho inyishu iri kwirarondegwa nuko mu mpande zose hoba ico barekuye ivyo rero nshatse kuvuga iki abagirizwa kuba bariyamirije manda ya gatatu leta ariko ikuraba ati yego naho mwayiyamirije muga ni mude tuganire hama nabo nabo bagwanya leta bakabona yuko iyo manda ya gatatu murabona ashikira nahera baraba ingene bokumvikana kugira kugira iyo migambwe yindi abonye politike bandi baronke aho bavugira baronke ingene bashikira abanyagihugu murazi ibintu by'ubudemokrasi yatangwe ntizosubira inyuma abo bose baronke ingene bahiganwa mu matora atawanje wangura ata bintu byo ku
aho muri kuvuga ivuga amatora mu 2020
urumva ivyo ni ko n'ukuri tubibona biragoye kugira tuvuge tuti kugwanya iyo manda ya gatatu nivyo baragirizanya mugabo murabona uko kuguma tubisubiramwo nivyo harakene ibiganiro abantu turaba ingene abanyepolitike bo kwicara abanyamigambwe bashobore gusubira mu gihugu abagitaye abahari nabo urumva bashobore kuraba ingene bashikira abanyagihugu barabe ingene amatora yoba mu burenganzira nyabwo atamusunikano
reka mushanahe Innocent Bano amakuru yari yatangajwe n'ibiro by'umuhuza yavuga ko ivyo biganiro bizoba byasozerewe mu kwezi kwa gatandatu amezi abiri agiye kurangira ikintu mwibaza co bari ngwane niki
murakoze cyane yabamere mu biro by'umuhuza ngo rekutisha kibazo kuko sinzi igituma ya matariki yatashoboye gukurikiza ubwo bari bayivuze mugabo nk'uko mubizi mu byerekeye y'abantu ariko barayaga icyo baba ariko barayagira rimwe na rimwe bavuga ko gihinduka kidakirahinduka uko ibihe bigenda hariho n'ibindi bintu bishobora kuzamo hagati bitewe n'ibintu bitatu icyatumye abantu bashobora kwicara hamwe kugira baganire abo bantu bateza kwicara hamwe kugira baganire bari bo eka n'abandi bafasha kugira ibyo biganiro bishobora kugenda neza hari igihe rero muri ibyo bintu bitatu byose usanga harimo ibintu bimwe bimwe biko birahindagurika ari nacyo gituma uri nk'umuhuza uca uraba ingene mu gifaransa navuga ngo kwiadapta kw'iyo shanjuma iguma iba muri ibyo bintu bitatu nibaza ko impamvu nyamukuru zishobora kuba ziri muri ibyo birashobora kuva kuri bamwe badashobora kuba bari hafi birashobora kuva nk'uko umuntu yabivuze bwa mbere ku buryo butaraboneka kugira bashobore kubandanya ibyo biganiro birashobora kuva no ku bantu bateza kujya muri ibyo muko kuyaga abari bo mugabo ngarutse nibaza ko ingene ibiganiro bigenda nk'uko tuvuga ko ibiganiro byose ni processus ce n'est pas une fin donc n'ibintu biba abantu barica bakayaga nk'uko rero ibiganiro biraba abarundi kandi tuzi nyine byateguwe hariho icyo nakwita amavore abiri hariho vore ya mbere yabereye Burundi abarundi bakicara bakayaga nakujya nyakubahwa umukuru w'igihugu wa Kenya aheruka kubivuga muri aya matora aheze ujya ababanyi niba bakwiye kuyaga bajya abantu babana barayaga bakumvikana ko nabazi ibibaradishinga kuko amahoro ntibaraba ubwa mbere abarundi bo baricaranye ukwabo barayaga baravugana ibibubakiye baravugana igituma izo ngo nabyo ziba kujya ntibyose kubashyikira kuko ntibizoshyikira umurwanyi byose yabikuzushyikira kuko abanyepolitike n'abanyepolitike nk'uko byari bivuze abanyepolitike baragenda muri aba bandi babandanya babana ari nacyo bituma ibiganiro bya mbere byari kuba hagati y'abarundi hagati yabo ata muntu wo hanze arimo mugabo rero kubera nk'aho ibindi bore nabisa gushika ko yo hanze bavuga bati mwe muteza kugira ibiganiro muteza gushyira hamwe aba n'aba 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 nibaza yuko naho nyine bica bituma mu bahuza abantu bibatera ingorane ko ntibacabona abateza kuyaga baribo inyene imiteza kugenda bitabiteza ingorane
Innocent Bano muri iki gihe nk'uko twabivuze hari intumwa z'umuhuza ziri mu Burundi Bujumbura mu Burundi murase kizero ko ibyo biganiro bishobora gutumwa ko mu minsi ya vuba
yeni bibaza ko ibiganiro birabandanya ntagira bibaza ko ibiganiro byahagaze ibiganiro birabandanya mugabo nk'uko nabivuze ko ari prosesi abantu bayaga bafite n'izindi nzira nyinshi bahuriramo bafite n'abandi bantu benshi babijyamo navuze ko hariho abafasha hariho abo byegwa nibaza ko abarundi babandanya bayaga haba mu Burundi eka n'abari hanze nibaza ko ari izindi nzira babandanya bayagiramo mugabo rero kubera ko ariyo prosesi nyine atakuvuga ngo ibiganiro bihere by'umuhezi umunsi ibintu bibasize kw'ibi nibaza ko izo nzira zose rimwe na rimwe kiya bizegereje kugira abarabitsi bashaka gushika ku bya bindi byatumye ibiganiro
bizayaga
ama ikindi natashaka kuvuga nuko muri murazi ko mu aba muherutse ibiganiro byaheruka basaba yuko ibyabereye yarusha ibyabereye hajya bariko barayagira byoza bikabereye Burundi nibaza ko ari muri iyo ntumbero uko ndabyibaza de nibaza ko muri iyo ntumbero bashobora kuraba ingene ibyo biganiro boza bakabishyitsana mu Burundi nka kujya Barundi bice bakayaga
tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe babandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Evariste Evariste muri neza muri hehe ga Evariste
turi mu bwatsi
izina ry'ikirundi ninde
Ndikumana
murafite ikibazo murafite icyumviro
Bo je ufite intererano
Yego
Yewe cyumbona aba opposition tanke leta urabona bose batana kamakosa uko kimera kugango ibiganiro biriko biraba iyindi kavuga yuko byahagaze Yeso saba ngumunyagi yuko asanzwe nasaba yuko bakumvikana hari bakahuza bakaganira ku buryo twebwe abanyagihugu bato bato twova muri krize turimwo ubukene buratubembeze ntacyo tuti icyo nicyo nasaba n'umunyagihugu asamba
murakoze Evariste mushyantahe vitale bambanze umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'Amerika Evariste asa n'uvuze ikibazo cyashikirijwe na defense bugema kivuga ko abanyapolitiki bakwiye kumvikana bagahereranira icyumviro cyo mu kivuga ko
ahubwo umwana igihugu cyangwa igihugu akandi cyumviro twese tushimikira ko mbere saba n'ikintu cyo kugurura amaso cyangwa kugurura amatwi y'abanyapolitiki bacu kuko twese na kenshi na wisha umwotsi inzu iri kirashe izabye ingorane turimo ubu mu Burundi cyangwa tukaraba ibiganiro bavuga bati bamwe baravuga ngo ibiganiro birabandanya abandi byarahagaze nuko tuzi neza ko same na mbere hoho ibiganiro ndabiri ko biraba canke bashaka ko biba nuko hariho ingorane ziriho mu Burundi zabaye kandi ziboneka hariho wa mwotsi ingorane ndahari ubu hari ingaruka ziboneka ku by'ubutunzi bw'igihugu canke magara y'abantu biruze byose kuko uravye nk'amakungu baravuga bati amakungu nayo nayo yarahagaritse imfashanyo kubera hari bitagira neza muri politiki mu Burundi urumva rero ingorane zica ziba ku buryo usanga nk'umunyagihugu yagize ikibazo kijyanye n'izo ngorane ziba zizapanye n'amasasi ya politiki hasi bisigura neza rero ko abantu bose bari bakwiye kumva bati mbega icyo duharanira ni iki kuko tuzi neza ko umuntu wese nta yaba opozisiyo cyangwa yaba abarongoye igihugu bose bakorera inyungu imwe n'umunyagihugu n'ineza y'igihugu n'iterambere rya kazoza turazi neza ko hari abarundi benshi bari mu buhungiro abana batari ko bariga neza cyanye turumva n'abarirwa barapfa cyanye basobanurira mu mpambi y'impunzi yerekana neza ko nk'umwana ari mu buhungiro cyanye ariko arakurira mu buhungiro cyanye abana ababyeyi bari ko baragira ibibazo biri mu buhungiro yibaza neza ko ibyo biganiro byo banza bikumva ko bishaka neza abo bantu bose bari hirya y'igihugu kandi bakumva ko baganira bateze ko nta muntu ashagura baganira bakumva ko umwe wese aba afitanye amatati ko buja hamwe ku neza y'abanyagihugu rero umunyagihugu Evariste Ndikumana yakapfuye neza kandi kibaza ko ata n'umwe atoza atera mu nzira yiwe kuko turabona ko u Burundi tutabeshanye bimeze neza kandi
Idefense bwema mwashikirije ikibazo gihambaye cyane rwose cy'uko impande zose zohiberanira ni navyo bita mu bintu by'abantu hanonosoye amatati ibyo bita win-win situation muri iki gihe twavuga ko abarundi bari mu bose basa n'abatakaje umushyantahe Vital Bambanze aravuze ukuntu hari ingaruka mbi ubukene imfashanyo zahagaritswe ikintu mwubwira impande zose ni ikihe akamumotera impande zose ni akahe mu kanya gatoya cyane rwose umushyantahe Idefense Rugema
egome akamo twotera abo banyepolitike kuko nibo ba nibo ariko basa n'uko bariko barondera uwo muti w'ingorane tumaze mu gihe ikintu twabwiye nuko nukuri bo kwikubita gashi bakaraba yuko mu maguru masha bogerageza bakicarana nuko navuze bagaheberanira ibyo bapfa hanyuma kugira abarundi turonka mahoro. Aho rero nshatse kuvuga iki, murabona kuva izingorane zitanguye bitewe n'iyo manda ya gatatu, murabona igihugu abarundi nta karusho na gato yakabaho uko umusubiye, ahubwo ibintu bitera byunyuka. Aho rero nk'uko umushinga nawe bambanza heje kubivuga, inzu ikirasha hariho murabona abantu bari mu buhungiro bahunze bazi ati ni byiza kanya gato tuzosubira mu gihugu, murabona bamaze imyaka hanze, murazi yuko ubukene mu gihugu hagati si ibintu byo guhisha, abantu barakenye, murazi yuko amafaranga yacu yataye agaciro. Hanyuma ibyo byose turavye uko kudashobora kubana turi abarundi, aho nibaza yuko naho nyene abonye politiki boyifatira ko abarundi turiko turiteza isoni mu makungu, kubona twerekana yuko tudashobora kumvikana ngo tubane, kandi ari ibintu bishoboka. Ikintu abarundi bariko barapfa n'ukuri nta muntu ashobora kugisigura ngo abone yuko gifadika. Ibi bintu byo gupfa intwaro byari ibintu bishoboka cyane cyane murazi neza yuko abarundi nitwe tuzi ingorane zacu, izo zo kuzera inze tukabona yuko inyishu y'izo ngorane zova hanze, natwe ubwacu tutagizemo akarusho kugira twerekane by'ukuri ko dushaka kubana mu mahoro. Ibyo n'ubundi ni mfa gusa, naho abo bawitwa ko ari abahuza bazoza badu basunika umuntu ngo nje mu biganiro, ukabona yuko umwe atabishaka, ubundi naho yoba bishaka ukabona ko agiye kuvuga ibintu bidashobora gufadika kugira abanyagihugu baronka amahoro. Ibyo byose ni ibintu abarundi n'ukuri twari tugeze kurabaho tugeze ahantu bahanka karuyo, murazi abarundi bagorewe hanze, kuba umurundi kuvuga kuri umurundi mu gihe gishitse byari ibintu binezereye, kuko umurundi yari umuntu yemewe mu makungu atakibafise, mugabo n'ukuri bisa n'ibiriko birata agaciro. Ariko uravye rero nk'abarundi bari mu buhungiro, muravye ukuntu babayeho, ibyo bintu n'ukuri biriko birasubiza igihugu cacu inyuma. Aha rero nshatse kuvuga yuko abanye politike n'ibikubita agashi barabe neza bakorere ku nyungu z'abanyagihugu. Izo nizo tubona yuko zofasha cyane cyane barabe abashinga nahe mu Barundi bashobora gufasha, abashinga nahe bafite ijambo bariho, mugabo ntituzere inze cyane ngo tubone yuko abo hanze batadutoriye nyishu ngo tubate kumwikomo ngo ibintu nibigenze neza kubera abana bariye. Aha rero
emotion ayi nasaba bano emotion ahe Ildefonse Rugema avuze ko abarundi basana bariko bitumvikana gituma abarundi badashobora kumvikana, ikabaka avuze ko biteye isoni mu makungu. Muri iki gihe kandi turabona ko abarundi bose bariko batakaza, haba abanyapolitiki, haba batavuga rumwe na leta, haba abanyagihugu. Ukene bugarije ikintu mubona cokorwa amaguru masha ni ikihe kugira ngo abarundi nk'uko Ildefonse yabivuze basubire biyambike umutamana?
Nibaza yuko uko idefense yivuze siko ndabitahura, je nibaza ko abarundi barafishaka yo kuyaga, kandi abarundi barabyerekanye, mwarabonye ko abarundi mu Burundi barayaze barashikiriza n'ibyo biyumvira. Hariho ibintu bishobora gutandukanya iyo turiko turavuga ngo abanyepolitike baba muri opozisiyo ngo n'aba leta, nibaza yuko ni gutomora. Hariho akagusha abanyepolitike bakoreshwa n'abantu bo hanze n'akagwi nokwita nti n'abandi bakwita ati nk'abanyepolitike bagwanya leta bari mu gihugu bafite ibyo baterera mu gihugu, abo bari hanze rero ni umuti n'utwama tuvuga ati niba abantu badashaka kuduma ku rutoki bavuga bati aba bantu numva ko hari ikibazo bafitaniye n'abari mu Burundi bateza kuyagako. Ibyo ko tubitandukanye, abari hanze rero nokwita abaradiko abaradiko no babandanya bavuga ati ibintu biriko birasa mu Burundi ibiganiro byanze kwa batayaje na twerwe ni ntakizoshoboka niba dakwarimo ukugaya abarundi abarundi baricaye hamwe haba muri opposition ninde mu opoza wa mbere twovuga mu Burundi aruta gwasa onora umunsi ngamateka gwasa ninde muntu umupoza wa mbere mu Burundi twovuga karuta itrona mu Burundi mugabo rero kubera hari akabwi kubera imboza bakoze bibitemo bagiye hanze abanyepolitike bagiye hanze bakabona yuko ari bo twokwitaruka omega mu byekeje Burundi niba babandanya badadaza naho jewe mbona yuko abarundi intambwe dufite kuno munsi y'amahoro amahoro ari mu Burundi eka n'indi ntambwe nuko twovuga tutegwa ari ingorane kubera ibihano bagiye bafata byafatwe n'abo bantu batikiye akagwi aribyo byotuma abarundi bati icyizero umugabo nibaza yuko abanyepolitiki babandanya bayaga abari mu gihugu babandanya bayaga eka n'abari hanze bamwe bamwe barayaga n'abari mu gihugu abo rero biteye ingorane nibaza ko bashobora kubona ibintu biriko birada abarundi nk'uko byabisabye nibaza ko bakeneye ko ibyo bintu bihera abo rero bakidadaza nibumve yuko bateza kugenda i Burundi bakayaga n'abandi barundi hama bitegurira amatora yo mu bibiri kuko nta handi hajoba ubutegetsi atarabenegihugu abanyagihugu babahaye nibwo buryo butuma n'amahoro agaruka mu gihugu
tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe abandanya akomereza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Sengiyumva mwiriwe neza
niriwe neza
muri hehe Sengiyumva
cyende Bujumbura mu Burundi muri komine mo
ni murafite ikibazo murafite icyumviro twatumye abashinga ntahe bari kwavuga cyane cyane ku biganiro bihuza abarundi biguma byunguruzwa
kome urabona ibiganiro bikuma byunguruzwa mugabo umuntu arase ngene intambwe y'amahoro twari tugeze ko ino mu Burundi urabona yuko ikaniro nta wuzi igihe bizoherera mugabo umuntu yari afite ikibazo kivuga kiti none ko ubunye bariko barategura amatora abo bandi nabo bari hanze bamaze guhunga igihugu bizoheza bigende gute kubona abari ino bariko bategura amatora yo mu 2020 batoza ibyo bikaniro ari uko biheze canke batoza ibiganiro bibandanye mugabo bamaze kuva muri ayo magogwa twumva barimwo yo kwicwa n'inzara gushika yaho bavuga yuko hariho n'abantu basigaye barara ubusa kubera mu buhungiro n'ubuzima bubi babayemwo murakoze kumpa umwanya ku iradiyo ijwi rya Ameri
murakoze se ngiyumva reka dutangwe ku mushyira nta Vitali Bambanze yishure kuri icyo kibazo mubajije
ego afite cyane cyo kwitegura ngo kuri no bakari cyo kugira tanze nk'imere ya no mbega kabandi bari mu Burundi bamerewe neza kandi bagwa ko amahoro hari n'amatora kandi kabaye karategurwa cyara abandi barundi bari mu buhungiro kandi bakabari cyane 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 baza ko icyo cyo gitomoye nuko abantu bade no wacu kirimo kitani batora bivuga kandi nambereho nuko tuvuga duti mu Burundi twubatswara abambega demokrasi mu Burundi twafata nka demokrasi mu bindi bihugu kubera iki twavuye mu biganiro by'Arusha hanasagira ibyo shingiro bivuga ko ababoga bagabura ubutegetsi cyangwa kuriya mu gisirikare bakagirwa ni ukubera ubwami na mbere ho twanditseza kwanza twumva mu Burundi inkomoko y'amatati yaterwa umuti bigenze dute turazi neza ko nimba uno munsi hariho abategetsi batowe n'abanyagihugu nuko tuzi ko byavuzwe na mbere ho ku biganiro byagira abaturage n'akahise k'igihugu cyacu byagira ababyo gutumira abandi byagira abyuku abantu bari mu buhungiro tibutabwe byo ngo rero bisigura neza ko ubwami na mbere ho nk'umuntu ari mu Burundi iyo kwanza tumva ko asiwe umubabaro na mwene wabo ari mu buhungiro cyane mwene wabo ari karamirwa nabi kindi nacyo twavuga nka twebwe nk'abarundi turi rabona ni kwanza twumva ko atabyo guhendana kandi abantu bagomba kuganira ni ukumva ko bashaka kugamira mbere ho kudahishanya iyo rero navuga ko mu Burundi twisa kudasima kubwira duhisha ikicanye kiriya kugira ngo wanashaka umwe amerewe nabi jewe nize kumerewe neza mbamerewe neza abandi bakora babara ntere mbona ko umuti uhari amatora y'2015 yarahize mbega ibihumbi mirongo ibiri yogenda gute ntiyoba neza gusumba ku buryo tuzatuje mu matora hari ingorane utwo tugorane rero tuhari twose kumva ati ari muri opozisiyo si umwanzi kuko opozisiyo iza guterera uyu nawe ari ku butegetsi nawe arondera ineza ya barundi
twese
nabyo usanga twa tuntu duto duto abantu bagenda bibagira dufate ntagenda umusatsi reka kukivuga nk'ubu urabona ko abarundi baze ngo bakagenda bakavuga ngo kuko baraganira bakorera siporo iminsi myinshi ntugasanga ari nk'abantu bagenda basigaza inyuma bakabibagira mbere tunasaba nk'abariko barategura nk'ibiganiro mbere tugasaba n'umuhuza w'abarundi umbure aheruka mbere n'iherekinsi kubona n'abandi barundi ko botubwira baba bajya bari hanze babonanye n'umuhuza n'umuhuza nyine intumwa ziwe akabwira neza abarundi ibyo bavuganye hariya bimeze gute nibi bibanga kugira ngo bumve ko koko ibyo bavonanye bavuganye hariya
mu majambo magufi
biza biza gufasha mu barundi twese
ndabibutse ku mumpa inyisho ngufi ngufi kwa kanyambona kihuta reka namwe mushyana ya defense rugima namwe mu ishuco kibazo chance nyumva abarundi bari mu Burundi bari kwategura amatora hari abandi babaye ho nabi cyane gose cyane cyane mu buhungiro bazotaha ukajyari ikintu cyokorwa n'iki kugira ngo nabo nyine bumve ko batekaniwe
egume aho murakoze kumpa kumva icyo kibazo aha nagomba cyane cyane nishe umushinga nahe Innocent Bano kubyashikirije byerekeye abo yitango n'aba opposants radicaux urumva ibintu biriko biraja abarundi baricemwo kubiri hariho abarundi bari mu gihugu hagati babona yuko amahoro ari ijana ku ijana nk'uko bakunda kubyivugira ariko rero ikintu jewe nubakebura nuko icambere na mbere murazi mu ibwirizwa shingiro nico kintu cambere bavuga yuko umurundi akwiye kuba mu gihugu cyose ahashaka mu Burundi mugabo umurundi ntategezwa kuba hanze ntategezwa kwangazwa ngo agume hanze y'igihugu ico nico kintu gikomeye gitegezwa gukogwa umurundi ari hanze leta iri mu Burundi abarundi bari mu Burundi bakagira ibishobotse kugira umurundi yataye igihugu ciwe atahuke ivyo zo gushiraho ngo nabawupuza canke ngo nibiki ivyo ntibifashe amahoro nyakuri n'amahoro ku barundi bose n'amahoro umurundi twese turi hanze dutahe Burundi tukidegembya tugataha umuntu akabona yuko umubanyi afise amahoro ayo niyo mahoro nyakuri nayo kuvuga ngo amahoro ariho hariho abantu bagorewe hanze y'igihugu batabona ryari bazotaha jewe mbona yuko aho niho twari dukwiye gushimikira tugahera ngaho mbega murazi yuko mu Burundi izo mpunzi ubu baravuga ko bashika hafi ibihumbi amajana ane izo bintu ngira kuva Burundi bubaye ntitwari bwaronka abarundi bata igihugu cabo bakamara bangana gutyo bakamara n'igihe kingana gutyo kandi n'ubu tutazi n'igihe bagiye kumarayo izo rero bizova kuri abo banyepolitike bizova kuri abo batwara igihugu bashobora kuvuga ko ari mu mahoro bashobora guhindura ya ngendo yo kuvuga ko ari mu mahoro bakavuga bati nyabuna turafise bene wacu bagore hanze y'igihugu ni turabe ingene twotora inyishu ugiye batahe icyo ni cyambere ikindi naco kubyerekeye ibyo biganiro nk'uko umushinga nayo bambaze yaje kubivuga hariho ukuntu kutavugana ukuri abarundi turafise ingorane twagiye turagira abarundi baricana tugenda turafukafuka dufukafuka gushika ubu rero umenga tugomba gutorera inyishu ku ngorane tugezeho ariko umuzi w'ingorane twari dukwiye kurondera ingene turaba tukaraba neza igituma abarundi tutashobora kubahukana ngo twicarane turi abarundi tuvuge tuti aho ibintu byakabereye reka twicarane turamwine twobana mu mahoro haramaze imyaka mirongo itanu n'ukuri abarundi twama muri ibyo muri zuguruzuguru z'ingorane abantu bakicana uko kwicana kuga abanyepolitiki hari n'igihe babikoresha ugasanga umuntu ariko aricwa azira ibintu byabaye hashize imyaka mirongo ine mirongo itanu ivyo bintu ntibitera soni urumva rero
ikibazo gihambaye cyane bose mushikirije
nuko kuba icambere na mbere cyukugiranira ikigongwe n'ibyo bishoboka hanyuma abantu tukabona kwicarana ari uko tubona yuko umutima uri hamwe ibintu biriko biraba
ikibazo gihambaye cyane mushikirije mushyanahe inosamba mushyanahe defense rwema kivuga ko ingwane abarundi bamazemo imyaka 50 zagarutse uko imyaka mike iheze ico ni kibazo bakwiye kwiga bakaja ku muzi wacu kugira ngo ekanaho baje mu biganiro ntibibe ibintu byo gutora inshu za kanya gatoyi ariko namwe mushyanahe inosamba nashaka mugire ico muze mu kanya gatoyi cyane gose kubyashikirijwe n'umushyanahe sengiyumva avuga ibyerekeye amatora hariho n'abarundi bakigore bihanze duba kwijambo mu kanya gatoyi mushara no kwishura mushyanahe erugema mu kanya gatoyi cyose duba kwijambo
rero nkuko iko yarabivuze nibaza ko icyo nipfuza kandi nibaza ko na leta y'u Burundi ari byisaba icyo abarundi bari hanze kubotahuka mu gihugu cyabo cyaba jewe kuva numba barundi ariko barataha nta murundi n'umwe ndumva ariko arataha Burundi ndariko aragira ingorane ngo kubera leta iri kumukurikirana sinzi rero ko ari iterabwoba cyane no vuga nko mu gifaransa prise en otage yabo bantu nako kagwe k'abanyepolitiki bashaka gushaka ku nyungu zabo baguma babwira abantu n'impunzi ngo nibagume hanze nipfuza kandi akamonteye nuko izo mpunzi ziri hanze amahoro ya mbere ni mu mutima nta mahoro bazokwigira bahabwa n'abanyepolitiki nicyo gituma n'ayakamo k'abarundi bari hanze mu bihugu duhana imbibi botaha mu Burundi hanyuma leta nayo ikagerageza uko ishoboye kose ikabatunganiza mu byabo mu mutekano no mu mahoro kugira basubire mu byabo atangora atamuntari abari urwara hama abanyepolitike nabo tuvuga tuguma dushyira ko nibagende bicare hamwe hanyuma batahuka i Burundi kuko ejo amatora azaba mu 2020 kandi babaho batabaho aya matora abarundi bariko barayategura nicyo gituma nipfuza yuko nabo botaha hanyuma leta ikaraba ingene itunabo nyine ishobora kuborohereza kugira biyamamaze twebwe turacyafite n'Imana kuko nta n'uwo babuza gutaha hariho ibindi bihugu asagira ngo uravuze ngo ushaka gutaha ejo agashaka kuvuga ati ahubwo ni uriya n'indege tuca turayimanura twebwe abarundi nibaza ko leta neza umukuru w'igihugu yabiciyemo n'abari ku butegetsi yabiciyemo abarundi bashaka gutaha nibataye mu gihugu cyabo abona badashaka gutaha nibaza yuko bashobora kuba bafite imboza ikindi nasa nasaba kuvuga nshaka guhereza nuko ibiganiro byose bitegerezwa kuba mu Burundi bitegerezwa kwisunga agateka k'abarundi kandi bakamenya ko n'amategeko ateza gukurikizwa ntuzoza ubuzana kubera ibiganiro byaje amategeko y'u Burundi arenga nibaza ko amategeko y'u Burundi nkakujya no muri presidence ya conseil de sécurité babivuze de 48 bivuga yuko umuntu wese yagirwa n'icyaha ateza kuba atebeza atashobora kumva ko ari karaje imbere bamusema ibyo biganiro amategeko ateza gukurikizwa
tubibutse inshuti mwese ko murabandanya kumviriza radio hejuru ya Amerika turi kumwe na Leonard mwiwe neza
aro
muratwumva Leonard murafite ikibazo Leonard muri hehe
ndawumva
muri hehe
ndawumva neza ndi mishiya muntu arashanku
izina ry'ikirundi ninde
Bizimana
murafite ikibazo icyumviro duga ku ijambo
ni igitekerezo mbona notanga mbona muhuza yuko byaba byamugoye kubera leta yase yuko baganira n'abagize kudeta bajya bagize kudeta bavuga bati natwe tutaganiriye ntacyo mbona nta kuntu bizogenda neza mu Burundi none rero mubona jewe nuhanura nka leta mbona yuko yoganira bose mukapa akabumvikanisha abwiye leta ikemera yuko boganira bose niho umuntu umunyagihugu yotora kandi tembe nayo bataganiriye bose nta kuntu tubona aho niho byuga ibiganiro byaraheze byose abagize kuteta bataganiriye nta kintu mbona biraba bivuye nkaho mibeta nayo yarabyase kandi niho mukuza byamunaniye yabonye ko akuyobya byamusase ngaho
egome murakoze Leonard reka bitabambanze mugira icyo muvuze ko bishikijwe na Leonard mukanye gatoye cyane gose
ego na kumbambe na mbere mbere ko nja ku studio Leonard shikirije magoma kuba kwa ko uri ko atumaje ambo imwe no wacu bano arikarashikiriza kuja kumbe na mbere ho bakwanza kukumva ko kugira ngo ibintu bigende neza bakwanza kukumva ko abandi ari abantu nk'abandi kabaha agaciro mbere y'umuntu akamuvuga uko ari kuko tujye twitana ba mwana kenshi na kenshi nicyo usanga bizana ingorane ko yaba uwahunze cyangwa uri mu Burundi bose n'Abarundi ikiza ni uko rero ubwiganiro bwibera mu Burundi cyangwa hanze byo ari biza gutora umuti w'Abarundi bose kuko dutanga kuvuga ngo akagufanya politiki cyangwa bariya usanga ari byari bito kuma muri y'amashyamba atuma tutaze kumva ko bene wacu tuteza kubana naho tuba dufite itandukaniro rimwe rimwe amakuru rero nawe navuga ati nibyo bamwe bavuga bati abafite uruhara mu gushaka gusenya imitekerereze tuniruganira handi ngaruka nyine abantu iyo bamaze kugiranira amatasi ni kuraba ko atawihitiramo abo baganira ahubwo ko bari kuraba ibibazo bafitanye kugira ngo batore umuti urama nk'uko mwavuze ndetse tugasanga inyishyu zibanze
egome inyishyu ngufi ngufi defense rugema defense
umunyagihugu yarashikirije icyumviro cumvikana kandi natwe niko tubibona tubona yuko leta abatwara ubu botezura canke bakagira ico bahebye canke bakagira mukuru w'igihugu tukamusaba ahubwo yuko yo birengera akagira ikigongwe aho nshatse kuvuga iki abo bita yuko bashatse gutembagaza leta yiwe bakicara bakaganira uko hariho igituma abantu bagiye mu barabara bakiyamiriza iyo manda ya gatatu urumva rero abo nibo bakwiye kwicarana bakavugana
uko
hariho ikintu
muriko muvuga ko abagize uruhara muri kudeta bakwiye kwicara hamwe n'abanyapolitike na leta y'u Burundi
icyo nshatse kuvuga ngaha murazi neza yuko leta uko urumva uko iriho ubu urumva byagiyemo impari bamwe baracavuga ati mwatwaye mutabifitiye uburenganzira urumva abandi nabo bakavuga ati uho kugwanya iyo manda gisa n'icaha mwakoze urumva baragirizanya umwe wese mu ruhande rwose baragirizanya ati bo wakoze ibi nawe wakoze ibiriya urumva nicyo gituma tubona neza yuko izo mpari zo bo kwicarana bakubahukana bakicarana kuko nta murundi aciriwe urubanza rwo guhera hanze ibyo nibaza yuko barakwiye guhindura ingendo nshatse kuvuga ngaha leta itwara niyicarane na bose niho abarundi abanyagihugu babona ati babanye politiki bari bafise ibyo bapfa bariko barumvikana tubira tubonka amahoro mugabo hagize ukumigwa erega biragoye umushinganyi nkundikije uramurabona neza yuko iyo habaye abanyagihugu bagiye mu ibarabara bakavuga ati iki kintu ntitugishaka jewe nibaza ikintu coba no kugira ati ni mwicare ni muzi tubwire icyo mushaka gushikako mugabo kubwira umuntu ngo numa canke ngo uhere hanze ivyo nibaza yuko nta nyishu n'ukuri irama twatiriko turaronka nibaza yuko ababagiye imbere ari abo hari abagize kudeta turazi yuko hari abafunzwe mugabo izo umenga biragoye kugira tumenye neza uwagize kudeta n'utayigize urumva hari abari hanze bagirizwa kudeta hari abari hagati bagirizwa kudeta ibyo byose biratuma abanyagihugu baje batumva neza ibiganiro n'udashaka kubyiza kuri ibi nuko hoba abantu bakicarana bakavugana ukuri
mushiga nawe bano namwe icyo muvuze ko byashikirijwe n'umunyagihugu Leonard dugakwijambo mu kanya gatoya
rero nibaza yuko kuvuga ngo leta yicarane n'abagize kudeta nk'uko yaheze kuvuga ngo umukuru w'igihugu yagira ikigongwe rero n'ikigongwe uragisaba akaba ari abagize kudeta bagasaba ikigongwe nibaza ko icyo mu buzima turimo urundi ko tubuze naho mu buzima bw'umuntu wese gusabitirwa ngo birabaho bishobose agasabitirwa ngo mugabo rero nibaza yuko nkuko nabivuze amategeko ateza kwe nta namwe ku isi abantu batatse gutsembagaza intwaro yatowe n'umunyagihugu baza kwicarana ngo ngwino bakabasiga amashugwe ubutungane burakora nta namwe byigeze hari abantu badacike leta y'u Burundi mugabo batigeze bavuga bati dutembagaze leta mugabo bagacisha mu izo nzira nk'uko bagiye bamwe tugiye muri manifestation turiko tubyerekana abo bari bafite n'icyo batoza gushyikiriza abo leta irashaka kubumvika ngo ati ibi turashaka kwicaramo tukayaga mugabo umuntu aje gutembagaza ku ngufu ubutegetsi bwatowe n'abenegihugu jewe mumpe igihugu na kimwe cyo ku isi ibyo bintu byabaye abarundi rero mukaba mushaka kubiba ahubwo mushaka kwanguraja n'abandi mushaka gutuma n'abandi ejo naho abo bandi boyaga bakitana ejo abandi bazoza tureka dukubite kudeta leta irahari dose tubabarira amakunga azoza tugire indi kudeta ibyo biteza guhagarara tukerekana ko inzira yo gukubita amakudeta mu Burundi byahagaze uzogera bizi ko ashoboye ko kubita kudeta amategeko azomuhana abo rero bari kwavuga ngo twicare ngo abantu bicare n'abakubita kudeta nibaza yuko ari ukwankuraja abantu dusubire mu nzira twasezereye ibyo ntibishoboka kandi kigira kabiri nasaba kubabwira ati ahubwo nitwaza turarondera abakozi biri mu Burundi bose kugira baje baraja hama bicarane na leta ahubwo nabise rwagati nibabarondere baje bicarane na leta bayage hanyuma turabe icyo basaba gukora nibaza yuko abafite bya politike basaba gushikiriza bitaye bibasaba kuyaga n'abari ku butegetsi bo kwicara bakabiyaga nabo mugabo abasaba gusubiza abarundi mu bihumbi nibaza yuko ibyo bintu birandenge ahubwo n'umukuru w'igihugu niyumva afise icyo kigongo aragitange anataho umukuru w'igihugu mugabo nacyo bagisabye cyangwa abarundi bakabagira ikigongo mugabo nibazaho ngeza jewe nibaza ko ibyo bintu tukabaho nta namwe zigeze bakwita
tubibutse inshuti mwese ko mwabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Sylvestre muri Weneza muri hega Sylvestre
nani ikindiro cyane naje navuga ni kuri abakwise kudeta bakwiye guhanwa kuko igituma bakwiye guhanwa kudeta twarayiciye ya kudeta yari yo gusenyera urwego rwitorewe n'abanyagihugu yatowe n'abanyagihugu ibihugu byose byaremeze yuko ata kudeta ryabayemo yatowe bikwiye dore abo bashatse gusambura u Burundi amakudeta yakozwe mu Burundi yaciye amariya Abarundi ahubwo yarononye ibyononekaye ni byinshi ubu nta kudeta twongera kwicisha kwicisha mu Burundi nanjye ndi mukunzi byari mu Bugande ariko sinemera abasomye inzego z'igihugu sinabo bashyigikira nanjye ndashyigikiye ko abo bantu boza mu rukiko hanyuma bakera icyo bakoze abo bakagira ikigongo abarundi bakabagira ikigongo cyane bakabahana nicyo cyumviro cyanjye nanjye
murakoze Sylvestre duga ku ijambo umushyira nawe Vitale bambanza
cyose mu jamu munzira uwo abasizete yako baravuga kuko kamera mbere ho barazi ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari umukirisitu akunda gusenga kandi n'ubu ari mu gikorane igitega kuvuga rero umukuru w'igihugu atogera ikigongwe abashatse kumutembagaza ku butegetsi ndibaza kuba bari baramubeshera kuko ndibaza ko batanu bacije ku buryo atogera ikigongwe kandi ndashima wavuze ati abagisabye kugirwa ndibaza ko kugira ngo bari mu mahoro n'umutekano hari ibintu bimwe bimwe tuteze kwibagira mbere ni ku mwana no kurikurirana ya sasi kwa rono umugwi bashizeho bavuze ko ibintu byagiye birabakera muri kahise byatumye nashaka igihugu kiba kigeze hari cyaciye mu nzira zitari
egomeye
rero ubwo rero kugambira mbeho abantu twekumva ko dufite gambira mbereho umutima w'ubuntu kandi umutima w'ubuntu dufite ni dutandukanya n'ibikoko kandi ibikoko nibyo nenge kera bavanga rigine kurindi cyangwa igishe kurindi ariko ubu ndibaza ko byahindutse abantu ahubwo no kuraba icyo bakiza cyane dukumba ahubwo bavuga bati
imana
kuko nuko tanga twamaranye abarundi dushinganya ngo
ibyo sanaka na defense rugema idefense rugema hariho abantu benshi bavuga ko kudahana ari byo byatumye Burundi bushika aho bushite muri iki gihe abantu bose akoze ibyaha badahanwa ico ntibishobora kuba ikibazo gihambaye cyane rwose umuntu yihweje n'ivyo n'ibyo byashikirijwe n'umushya na Leona
ego me ico ni kintu nico kibazo washaka nyamukuru mu ngorane zagiye zirashikira Burundi murazi kuva umugani wa Ndovyo wa Sole agandaguye abamugandaguye ego barahanywe ariko murazi byagiye birakurikira abishe ngenda ndumwe murazi yuko urubanza rutacitse neza bataramenye imyene byagenze byagiye birakurikirana murazi yuko mwene wona kwa gasore umwami Ndize Karoli yagandaguwe agandaguwa n'abandi barundi batari bake yarishwe araheranwa nta wuzi ngene byagenze abandi ba president bandade barishwe nta wuzi ngene y'urubanza rugeze ibyo byose mu gihugu twerekanye yuko turi bakaruhariwe mu kwica ntihabi nkurikize genewe za Burundi ngira ibyo drapo turayitwara ahantu rero bashoboye guhuha ukabakita ubutwara igihugu agaherano nimumbwire ingene umunyagihugu bomureka izo rero nizo zagiye biraba nibyo n'ubu bibandanya mwama mubona ukasanga umuntu yishwe bamuteye kwibarabara ukamenga ni ibintu bisanzwe urumva rero izo ndiko ndavuga sindiko ndavuga yuko bagombye gutembagaza leta batohanwa izo siko ndiko ndabivuga mugabo nidufate ingene iyo kudeta yabaye aho mumbabarire mu mpakanya gato ndabisigura iyo ijya kudeta iba kudeta nk'izindi kudeta abayigize murazi neza yuko bishikanye base gusesa amaraso izo bintu niko byagenze nituje ngaho ngo dufate ngo kwari gutembagaza leta ku nguvu bagwane usha kwa nyuma ibyo siko
muri ibi bihe bushya nayo inosa
murambabarira aho n'ukuri abarundi bavyumve murambabarira kuko icyo kintu tutakivuganye neza abarundi hakazoguma abantu bagirizwa kudeta bakagirizwa kuzohera hanze y'igihugu bakagirizwa kutazotaha mu gihugu ibyo o bizotuma ingorane n'ubu zizokwama
kubuza barundi gutahuka mu gihugu cyabo ni ikibazo kimwe kandi ikibazo gihambaye cyane rwose ariko muri iki gihe ntawuvuga ko kudeta namwe bimeze gute ari kudeta nziza mushiganahe defense rugema ndabona kanya katujanye reka duhe ijambo inosa mu kanya gatoya cyane rwose bano mu gihe cyo muvuze kubyashikirijwe na Sylvestre asa n'uvuga rumwe na mwebwe ariko mumare mufate umuntu kimwe gusa tafse munwanya turinde
nibaza yuko ibyo defense ari karavuga ni ahubwo ndatangaye kubona umurundi ashavuga ngo bajya abantu bari abana beza bari baje kugira ikintu cyiza na kude tanko kubivuze iba nziza cyo nibaza yuko ubutungane buteza gukora hanyuma abari mu biganiro aba batu bashaka kwicara mu biganiro bakayaga abarundi bakica bakayaga bakajya hamwe bakayaga ibibubakiye byabaye kugira barabe ko ibyo bintu by'amakude tabitosubira nibaza ko ariyo nzira nziza abarundi bicare hamwe aba ibiganiro byabereye mu Burundi ujya mugwe wasevere ukore hanyuma ukuri kujya habona hanyuma icyo nashaka gushimikira ko cyane nuko n'ukuri kose abarundi bagire amahoro kwanza mu mitima atatera bwoba abanyepolitiki ariko bagira abari hanze ndabasabye bagira kigoga bwa kitaye mu gihugu cyacu turabe ko ibyo leta itwemerera ari byo kuko amahoro ahari hanyuma abana babagwanya leta bwa ati reka tugende tuvugane nabo hanyuma turabe ko twokwitegura amatora turabe ko babene igihugu bya byumviro byacu bifite bashaka kubishyira imbere kugira turabe ko natwe imigambi yacu ya politiki twoshya mu ngiro n'icyo cyonyine
mbona kandi hanyuma
ibiganiriza bizo tudanya nuko abarundi baronka amahoro
tubibutse inshuti mwese ikamuka mu rabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe n'umunywanyi Lionel muri neza
amahoro cyangwa ramukije ngo kwicu cy' America namahoro namwe
namahoro muri hehe Lionel
eko ikitumbura amahoro ndi
izina gikirundi
ndayizeye
duga kwijambo murafite ikibazo cy'icimu biro
eko cyane nk'intererano n'intererano kuko urabona kuva mu 2015 novuga abanyepolitiki bakuma bavuga ikintu kimwe kuko urabona n'ubu nta kintu na kimwe abanyepolitiki we kurakora kubwira igihugu cacu gitera imbere urabona ibihugu byo muri kano karere n'igihugu cyonyine cy'u Burundi kiriko kiraja gisubira inyuma cyane twebwe nk'ugwaruka urabona ata kintu na kimwe ku mpande zose yaba ba muri muvance yaba muri opposition radicale bariko barakora kugira dushire gutera imbere no kuvuga iki no kuvuga nta banyepolitike twe dufise bariko bakina politike kugira bateze imbere igihugu bariko bakina politike kugira bateze imiryango yabo imbere bariko bakina politike bateze imifuko yabo imbere imifuko yabo izimbe n'amakori abanyagihugu batanga urabona ibyabaye muri Kenya muri Kenya murabona yuko uwavuga yuko adashobora kwemera amatora yavuga ati jewe ndoja nzofitura ubutungane bushobore kuntunganiriza urabona ibyabaye muri Zambia kwa Yajame yaramaze imyaka 22 ku gihugu ariko abanyepolitiki batavuga rumwe ntibamutinye ngo bagire imyigaragambyo bavuze ati reka tugire koalisyo tugukure kuko bari basufite abapresenta imbere y'abanyagihugu ariko urabona aha mu Burundi urabona ko atakindi kintu barimo urabona imyaka 2 yaheze abanyagihugu barimo fukine ntangere abanyagihugu bamwe barahunze ku buryo abanyepolitiki bitwa ko babona kure badashobora kubona imigenderanire iri hagati y'ireti hari n'aka karere aka karere ireti hari aka karere karayembe nibyo batashobora kubona ushobora kubona umukuru w'igihugu ashobora kuva mu gihugu agafata imodoka akagenda mu gihugu cya Tanzania akabonana na mugenzi we bakavugana mu gihugu cya Tanzania agahaguruka agashikiza ijambo abanyagihugu b'Abarundi akavuga ati mu Burundi hari amahoro iyo hatabaye amahoro uyu mukuru w'igihugu ntabaje ngaha n'imodoka ariko abo banyapolitike ibyo babona bose sinzi ko babona obudo leur ne sinzi ko babibona reka ariko guhendanya ku gihugu cyacu cy'u Burundi reka ugiye cyacu cy'u Burundi cyangwa cy'uraho yavuga ati mu 1984 bakiri n'abambuza makungu mukuru wabona no munsi ko twasubira inyuma nk'ibirenge kera abanyapolitike ntabwo ari abanyagihugu abanyapolitike rero bikubita gashivre biyumvire bakine politike iri mature bagire maturite muri politike
ego menda bona kanya katuzanye reka tubaye ijambo abashyana ari twatumiye
bagire abanyapolitike bashobora gufasha igihugu ariko babe abanyapolitike bashobora gufasha igihugu
leo nayo reka duha kanya abatumire bakwishure kuko ndabona kanya kagiye mushana Vitale bambanze inyishu ngo kwicara bose umushyizwe na Lionel
ndabuka muri make rwamera mbere ho ripo vuka abantu bugabanye kuvugana gashavu mbere bagacha bagiza nk'abantu bukabafata mu kifunga benshi kuko nyine wacuriye nari ndumva ko afite agashavu ariko bikagabanya ko avuze ko abantu benshi babona hagufi cyane kandi bakora inyungu zabo ndibaza ko afatite mu kifunga tubari byo ko hariho Abarundi bakunda Burundi kandi kimwe nacyo nuko hari abantu ha murunturuntu kandi nacyo gituma hari imigambwe myinshi twagiye muri demokarasi tuge muri demokarasi rero umuntu arashyikiriza icyumviro cyiwe kandi nateza kukigira nimba hariho abari mu migambi kandi hakaba ari ibiganiro twese turatwara ingorane
ahubwo
wese washyigikiye arabe ko twotera intambwe kugira ngo dushikire amahoro arama
Idefonse Rugema ku cyumviro eka nyagashavu nkuko bambanze abivuze kashikijwe na Lionel duga ku ijambo
ego me twebwe uko tubibona tubona yuko n'ukuri ni navyo dusa n'abahereje ko nuko abanyepolitike n'abatwara abanyepolitike harimo abatwara n'abagwanya intwaro bogira icyo barekuranire hanyuma bakaraba ingene bokumvikana arabagiriza kudeta bakagira ikigongwe arabagiriza manda ya gatatu bakagira ikigongwe gutyo Abarundi niho babona neza yuko tuzoba dutanguye intambwe yo gushikirira ku biganiro bizoduha amahoro arama aha rero
sozera mukarenga tamasoro
namwe aha rero tukibutsa Abarundi cyane cyane bari mu hagati mu gihugu ntibabone yuko no kuri amakoro ariho mu gihe hariho bene wabo bari hanze bagore
ariko moshi antahe
ayo mahoro bazo yaronka neza ruko Abarundi bose abashatse gutaha batashe mu gihugu
inosa mu kanya gato cyane rwose amasegonda 40 mu gihe cyo muvuze kugashikirije na Lionel duga kujambo usozera
ibyo Lionel yavuze nibaza ko atawiye ndabanye politiki bateza kwijya kara bakaraba ko ibyo bari kubarakora ikora ku neza ya bene gihugu icyo ni ikintu gikomeye cyane hanyuma bene gihugu nabo bateza kuraba ko batari ko barahendwa rimwe na rimwe n'abanyepolitike hanyuma bagafata inzira iyoranye mu bagatora ibyo abanyepolitike bashikanye baba babashikirije
bijanye n'ico bifuza aho niho tuzoshika ku mahoro naho kuza ngo abatamika ijambo nibaza ko atari byiza
mushya nahe
iyo gutera kamo
abantu baze bashimye cyane gose kuvyumvira mwashikirije muri kiganiro mushya nahe defense rwema nawe turagushimye cyane gose kuvyumvira mwashikirije turagushimye mushya nahe vitale bambanze turashimye abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika bose batereye bagashikiriza ivyumviro n'ibibazo byabo turashimye engineer Suleiman yadufashe mu buhinga bw'ivyuma tukaba kandi dushimiye na Innocent yadufashe kugiranya ikiganiro turabashimiye mwese mwakurikiranye ikiganiro mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese